Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kane, itariki zibiri z'ukwezi kwa kane, mwaka w'2015. Mwari kumwe na Angel Fidel Niyongabo
na Eugenia Mukankusi hano i Washington DC. Mwiriwe neza Fidel.
Mwiriwe Eugenie.
Mwiriwe neza namwe nshuti, mwumva Radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni samoya n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Which article you are talking about, by the way? How did it come about? Who put it there? Who did? Is it me? Did I write a constitution?
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu nama yagiranye n'abamenyeshamakuru avuga ku bivugwa ko akwiye kongera kwiyamamariza izindi manda. Iyi nkuru kimwe n'ayandi makuru tubateguriye turayigaruka ko mu kanya gato, mugumeye ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru twabateguriye ku gihugu cya Kenya. Umushikiranganji w'intwara yo hagati muri icyo gihugu amenyesha ko abantu 70 bishwe inyuma yo kwa abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bateye ishure kaminuza mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Kenya. Ivyo umushikiranganji w'intwara yo hagati Joseph Nkeseri yabitangaje mu gihe inteko zidasanzwe zariko zigerageza gutuza abagize icyo gitero kuri campus y'ishure kaminuza ya Garissa, hafi ibirometero 370 mu buseruko bw'umugwa mukuru wa Kenya, Nairobi. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Serivisi y'Igisomali avuga ko ariko yumva amasasi na vya muzinga vyasana. Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu ca Kenya bwatangaje kuri Twitter ko babiri mu bagize ico gitero bishwe, inteko zijeje umutekano zikaba zongereje igikorwa cyo gutabara. Abanyeshuri amajana n'amajana irengero ryabo ntirizwi inyuma y'igitero catanguye mu masaha ya kare mu gitondo cy'uno munsi kwa kane. Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu ca Kenya mu itangazo yashikirije igihugu kuri televiziyo, Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yatangaje ko igipolisi n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati biriko bikorana mu kwishyura kuri icyo gitero. Yasavye abanyakenya kuguma batekanye bagaha abategetse amakuru ayariyo yose bashobora kuba bafise ku bijanye n'ibintu byose bishobora guhungabanya umutekano. Umurwi Al-Shabab witiriye igitero ku ishure kaminuza ya Garissa mu kuvuga ko icyo gitero ari cyo kwihora ku nteko z'igihugu cya Kenya ziriko zigwana muri Somalia.
Tuve muri Kenya tujye muri Afghanistani, aho kuri wa kane bombe imwe yahoze yahitanye abantu 17 ikomeretsa abandi 50 mu ntara ya Coast iri mu burasirazuba bw'igihugu. Umuvugizi wa guverineri w'intara yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bombe yakubise mu giterane cyari cyakoranirijwe kwamagana ruswa irangwa muri guverinoma y'intara. Umudepite muri Afghanistani Homayun ni umwe muri abo bakomeretse. Abakangurambaga ba sosiyete sivile na bamwe mu badepite bagiye bayobora imyigaragambyo irwanya guverinoma yatangiye ubu hashize icyumweru i Coast, intara ihana imbibi na Pakistan. Umuvugizi w'abatalibani yavuze ko ntaho bahuriye n'igitero cy'i Coast. Hagati aho bombe yatezwe mu modoka mu rugomo rwibasiye intara y'amajyepfo ya Helmand rwahitanye umukuru wa polisi. Abategetsi bo mu karere bavuga ko Hikmatullah Akmar yari yerekeje ahabereye igitero cy'abatalibani mu gitondo cyo kuri wa kane mu ntara ya Gereshi ubwo imodoka ye yakubitwaga na bombe.
Abategetsi mu gihugu cya Yemeni bavuga ko abagwanya ubutegetsi b'abashiite b'abahuti nabo bashuditse bashoboye kwinjira mu gice cyo hagati mu gisagara cya Aden uno munsi kwa kane, bakaba bafashe ingoro ya perezida muri icyo gisagara kirimwo ikivuko. Abagwanya ubutegetsi bari bamaze iminsi batera binjira begereza igisagara cya Aden mu kugwanya inteko zishigikiye umuperezida Abd Rabu Mansur Hadi ashigikiwe n'amakungu yahungiye muri gisagara cya Aden mu ndwiheze ifatwa ry'igisagara cya Aden. Ikibanza cya nyuma carimwo ciziziwe n'abashigikiye Perezida Hadi izoba ari intambwe gusubira inyuma ku vyerekeye urunani ruyobowe n'igihugu cya Arabia Saudite rumaze iminsi rugira ibitero vy'indege z'ingwano ku bagwanyi b'abahuti.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugihe isi yose yitegura kwizihiza umunsi w'ubuzima ku itariki ya 7 ukwezi kwa 4, ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS rirahamagarira za guverinoma kwihutira gufata ingamba zikomeye zo gutuma abaturage babona ibiribwa bifite ubuziranenge. Abantu bagomba kurya kugira ngo babeho, ariko OMS iraburira ko ibyo umuntu arya bishobora no kumwica. Amahirwe cyakora nuko hari ibiribwa bitandukanye biboneka mu bice byose by'isi buri gihe. Cyakora OMS iravuga ko ibiribwa bishobora kwanduzwa n'udukoko dutera indwara cyangwa se ubumara aho bikorerwa cyangwa se aho bitangirwa mu buryo bwashyiriweho gutuma ibiribwa biboneka ku isi hose. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko ibyo biribwa byanduye bishobora gutera indwara zirenga 200 guhera ku mpiswi kugeza kuri za kanseri. Ku nshuro ya mbere hatanzwe ikigereranyo rusange cy'uburemere bw'indwara zishobora guturuka ku biribwa. Ishami rishinzwe ibiribwa muri OMS rifite icyizere ko ubushakashatsi bwakozwe n'impuguke ku ndwara zituruka ku biribwa byandujwe n'ubumara buzatangazwa mu mpera z'uyu mwaka.
Abahinga mu vyerekeye amabombe mu gihugu ca Iraq basambuye amabombe ategwa kwibarabara n'ubundi bwoko bw'amabombe no musi kwa 4 mu gisagara ca Tikrit umunsi umwe inyuma yuko igihugu ca Iraq gitangaje insinzi ku bagwanyi b'umugwi Islamic State muri ico gisagara gikomeye. Umuhinga mu vyerekeye amabombe yatangaje ko umugwi w'abayenjeniyeri wakuye amabombe kwibarabara rifatanye igice co hagati mu gisagara ca Tikrit n'ishure kaminuza ya Tikrit. Ejo kwa gatatu umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca Iraq yavuze kwi ibohozwa ry'igisagara cha Tikrit ari ntambwe ikomeye cyane. Ubushikiranganje bujeje kwivuna abansi bwa Amerika bwatangaje ejo ku munsi wa gatatu n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Iraq muri Antunga bwatangaje ejo ku wa gatatu kw'inteko z'igihugu cha Iraq zigenzura igice cyo hagati mu gisagara cha Tikrit n'icicaro gikomeye cy'inyubako za leta yamara kwakiri abagwanya amajana n'amajana bariko barivuna. Ivyabona bavuga ko abahinga mu kurasa binyegeje hejuru ku nyubakwa. Abategetsi b'igisirikare cya Iraq bavuga ko abagwanyi bo mu Islamic State basize imitego y'amabombe mu nyubakwa mu gisagara cya Tikrit.
Ayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi muri uyu mugoroba. Iyi ni gahunda y'ibiganiro byacu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi ry'Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Mushobora no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Tunyarukire noneho mu Rwanda mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu kiganiro n'abanyamakuru umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko impaka z'abamubaza ibyo guhindura itegeko nshinga bagombye ko bababibaza abaryanditse kuko ngo nta ruhare na ruto yagize mu kuryandika. Ni ingingo yatinzeho kurusha izindi. Perezida Kagame avuga ko abifuza ko yakomeza gutegeka u Rwanda bagombye kubimwumvisha bifashishije ibisobanuro bifatika. Yikomye kandi amahanga yumva ko ibintu byagenda uko yifuza, avuga ko abanyarwanda aribo bigenera uko babaho. Eric Bagirubusa yakurikiranye icyo kiganiro hateguriye inkuru.
Impaka ziri kugaruka kenshi mu Rwanda ku guhindura itegeko nshinga Perezida Kagame agakomeza gutegeka u Rwanda ni nazo nyirubwite Perezida Kagame yatinzeho muri icyo kiganiro n'abanyamakuru. Perezida Kagame avuga ko hari amatsinda biragi impaka, rimwe ryemeza ku itegeko nshinga ritakorwaho manda z'umukuru w'igihugu zigahamara ebyiri, irindi rikavuga ku itegeko nshinga ry'abaturage rishobora guhindurwa nabo. Perezida Kagame yabwiye abanyamakuru ko ahagaze ku itsinda rya mbere. Perezida Kagame ati ntawe nigeze ntakambira mubwira icyo gutekereza nuko atekereza. Avuga ko abifuza ku itegeko nshinga rihinduka babifitiye uburenganzira, ariko ko niba bamwifuza bakwiye gukora ibishoboka byose bakamwumvisha impamvu zifatika. Abatifuza ko akomeza nabo bakagira abandi babyumvisha kuko ngo nta kibazo afite cyo kudakomeza gutegeka. Ati ntawe natse akazi ku buryo n'inkabura nzaba umushomeri 2017 n'inteye ubwoba. Ingingo y'101 y'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho yo zingiro rya byose ivuga ko nta wemerewe kurenza manda ebyiri. Perezida Kagame yabwiye abanyamakuru ko ubuzima bw'abanyarwanda budashingiye kuri iyo ngingo kandi ko bamubaza iby'itegeko nshinga atari we muntu wanyawe wagombye kubisubiza.
How does the whole country, the whole nation How does it get narrowed to one piece of article? And which article you are
Nibyumvikana ukuntu igihugu cyose kirangarira ingingo imwe rukumbi. Harya ubundi iyo ngingo ni iyihe? Yaturutse he? Ninde wayishyizemo? Ninde? Ni jyewe se? Nigeze nandika itegeko nshinga? Ninde? Sije nta n'uwo ndimo nsaba guhindura itegeko nshinga. Ese aba basaba ko rihinduka baramutse bavuze ngo ryihinduka? Aho niho mwarimu ukwiye kumbaza ahubwo ngo Perezida, hari ikibazo bafiteho?
Perezida Kagame yanavuze ko bibaye ngombwa ko nuba abaturage bavuga ko batamushaka yahita ava ku butegetsi n'igihe kitarangiye. Yikoma igitutu cy'amahanga ashaka kwinjira mu mibereho y'Abanyarwanda ku bifuza ko manda z'umukuru w'igihugu zitagira umupaka, naho Perezida Kagame avuga ko ari uburenganzira bwabo. Ashimangira ko akeneye ibisobanuro byimbitse kuri iyo ngingo niba bamushaka ko akomeza.
Manda ntarengwa guhindura cyangwa kudahindura, kandi ngo nijye bireba. Icya mbere njyewe nejejwe n'uwo ndiwe n'ahondi, kandi nzi uburyo nahageze. Ku bizakurikiraho ntega amatwi buri wese, kandi niteguye gukomeza cyangwa kudakomeza bitewe gusa n'inyungu z'iki gihugu.
Ku nama yagira mugenzi we w'i Burundi Pierre Nkurunziza zigamije gukemura ibibazo biri gutuma abenegihugu bahunga icyuka kibi gifatiye ku matora y'umukuru w'igihugu, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko igihugu kigenga kitakendera kugirwa inama ngo bagombye kubyikemurira. Iby'impunzi z'Abarundi ziri mu Rwanda ibihugu byombi ngo birabiganiraho bisuzume uko ikibazo giteye. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri kuri iki kiganiro cya Perezida Paul Kagame n'abanyamakuru, mugenzi wacu Etienne Karekezi avuganye n'umunyamakuru Robert Mugabe, umuyobozi w'ikinyamakuru Great Lakes Voice cyo kuri internet. Amaze igihe yandika ku kibazo cy'ingingo yo guhindura itegeko nshinga na manda ya gatatu ya Perezida Mugabe, haratangira asubiza niba Perezida Kagame yasobanuye neza aho ahagaze ku ngingo y'itegeko nshinga.
Ibyo yavuze we ku giti cye aravuga ko atemera guhindura itegeko nshinga, ariko mu byo yavuze ko yemera yuko bisanwira ku mpande zibyemera n'izitabyemera ko byaba mu baturage, aho kugira ngo ari we byitirirwa ko ari we urimo gushaka manda ya gatatu. Ariko atanga umurongo ndetse w'icyo yifuriza igihugu n'imigendekere y'imyumvire igomba kuranga igihugu, ko bigomba kujyana n'umutekano w'igihugu, bikajyana n'iterambere ndetse n'uburenganzira bw'abanyagihugu.
Mukurikiye amagambo n'uburyo yavuze, we arasobanura neza niba yumva yakwiyamamariza manda ya gatatu?
Aravuga we ku giti cye yuko adashyigikiye abatekereza yuko itegeko nshinga ryahinduka kugira ngo yiyamamarize manda ya gatatu. We avuga yuko ari mu bantu batekereza yuko itegeko nshinga ritaza bikwiye guhinduka, ariko akongera agashyiramo akantu mbona kameze nk'urujijo ko bayemera ko ibiganiro by'abaturage bikomeza by'ababishaka n'abatabishaka. Ni ukuvuga ko mu gihe wemeye ko ibiganiro bikomeza waba urimo no kuvuga yuko hari igihe ushobora kwemera, kubera yuko ikibazo cyanjye n'icy'abandi bibaza ni ese Perezida Kagame ari umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi, ishyaka riri ku butegetsi ryafashe uwo mwanzuro? Ese iryo shyaka riri ku butegetsi ryo rirabiganira? Ese niba babiganira bemeranye iki? Barabwira Abanyarwanda bose ko FPR itarabifataho umwanzuro. Ariko mu by'ukuri wabona abantu bandika mu bitangazamakuru basaba manda ya gatatu ni abayobozi bakuru bo muri FPR. Niba FPR itarabifataho umwanzuro, kuki abo bayobozi bo babivuga? Kandi bari abayobozi muri iryo shyaka. Bamwe bakavuga ngo bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ariko uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nk'umuntu ku giti cyawe n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nk'umumambure ukomeye w'ishyaka, mu bayobozi b'ishyaka, niho ibintu biteza urujijo. Ubona FPR isa nk'aho yabyigurukije kugira ngo utundi dushyaka tuyishamikiye ari two tuyisaba manda ya gatatu.
Mwasesengura se Robert Mugabe, nyuma y'ibisobanuro Perezida Kagame yatanze, mubona icyo bita impaka cyangwa se ibiganiro kuri bamwe bishobora gufata indi ntera cyangwa ikindi cyerekezo?
Icyo yatanzemo umurongo mu biganiro, kubera ko nk'ubu twari dufite ibiganiro by'uruhande rumwe, twari dufite ibiganiro by'abantu basaba manda ya gatatu, ndetse n'abandi b'abanyamakuru babwira sosiyete bataho gutekereza gutya kuki mudatekereza muti ubundi buryo bwo mu kubahiriza itegeko nshinga kuba amahame ya demokarasi mukagira noneho we kuba yavuze yaba yabivuze abikuye ku mutima cyangwa atabikuye ku mutima kuko yavuze ko ari mu bafite ibitekerezo bishyigikiye kudahindura itegeko nshinga ni ukuvuga ko arahereza na ba bandi batemera guhindura itegeko nshinga amahirwe nabo yo kugaragaza ibyo bitekerezo ko batabishyigikiye ntekereza yuko ari ukugira ngo impaka ziringanire habeho kuringanira kw'impaka kubera ko ubundi wabonaga impaka zitaringaniye.
Turamushimiye Robert Mugabe kuri ibi bisobanuro aduhaye na Etienne Karekezi bafatanyije kuduha ibi bisobanuro nyine.
Umuryango w'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki mu bihugu bitanu bigize akarere ka Afrika buseruko asaba president w'igihugu cya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete akaba ari nawe asanzwe ayoboye umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika buseruko gusaba leta y'u Burundi kubahiriza ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha no gukinga kugira president Nkurunziza ntasubire kwitoza kuko bishobora gutuma haba intambara niho nyabwoko mu karere ka Afrika buseruko. Inkuru yatabita mu Kamusoni.
Jakaya Mrisho Kikwete asanzwe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko yamusavye kugondoza leta y'u Burundi ngo yubahirize amabwirizwa ngendegwa ko agenga uwo muryango na cane cane mu ngingo za 3, 6, 7 leta y'u Burundi ngo niyubahirize ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hisunzwe amasezerano ya Arusha na cane cane mu bijanye no kubahiriza ibiringo vy'umukuru w'igihugu kuko ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha nivyo demokarasi y'u Burundi ishingiye ko. Basaba kandi leta y'u Burundi kubahiriza amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bijanye no kubahiriza amahoro n'umutekano. Ayo mashyirahamwe asaba kandi president Kikwete kugondoza leta y'u Burundi ngo ifate ingingo zibuza ugwaruka rw'imbonera kure guhohotera zina kiremwa muntu. Uwo muryango w'amashyirahamwe adaranira inyungu za politike mu karere k'ibihugu bitanu bigize Afrika y'ubuseruko arongera agasaba president Kikwete gutegeka umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ngo akurikiranire hagufi ibiriko biraba mu Burundi yongere ahanure n'abandi bakuru b'ibihugu bo muri uwo muryango nabo nyine bakurikiranire hafi ibiba mu Burundi. Uwo muryango wa Yaksof wibutsa ko abarundi bagerageje kunywana no gukomeza amahoro inyuma y'imyaka itari mike bari bamaze mu ntambara ariko ngo hari amabuye y'agaciro abarundi bishiriyeho kugira amahoro ashinga imizi. Ayo nayo n'amasezerano ya Arusha yo kuwa 28 ukwezi k'umunani umwaka w'2002 n'amasezerano yo guhagarika intambara yashizwe ku mukono mu 2003 atuma hajaho ikigongwe cifata kibanza ku baroberi bahora bagwana. Ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 hatibagiwe amatora yo mu 2005 n'ibihumbi 2010. Muri ivyo vyose ngo amasezerano ya Arusha niryo buye rikomeye mu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu Burundi kuko yashitswe ko hashizwe hamwe inguvu z'abarundi n'abandi bantu bemewe ku rubuga mpuzamakungu. Ayo mashirahamwe muri iryo kete yerekana ko muri iki gihe himirije amatora mu Burundi amahoro ashobora gutosekara agafatira hanini kubijanye n'ikiringo cha 3 cha president Nkurunziza kitabonwa kumwe n'abatari bake harimo nawo mugambwe CNDD-FDD bamaze gutandukanywa n'ico kiringo. Ayo mashirahamwe amenyesha ko atewe umutima uhagaze no kubona ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bivugwa ko ruriko rurahabwa ibigwanisho bakongera bakagira imyimenyerezo ya gisirikare. Ayo mashirahamwe ngo aratewe ubwoba kandi n'iterabwoba rigirirwa abiyamiriza ikiringo cha 3 cha president Nkurunziza nk'abari mashirahamwe adaranira inyungu za politike abanyepolitike cyo kimwe nabihebeye imana. Ivyo vyose bidakurikiraniwe hafi bishobora kukwega akarambaraye kandi bigafata na Afrika y'ubuseruko yose. Kurundi ruhande amashyirahamwe adaranira ivyicaro vya politike yo mu Burundi yari yarayateuye akamo ko kuvuza amahoni isaha 6:20 kitabwe nkuko bari babisabwe isaha 6:20 umwe wese aho yarari yaciye avuza ihoni ku bafisi imiduga amapikipiki n'amakinga.
Kwa ni yamiri zikiringo cy'umukuru w'igihugu fatanije n'abandi
bihinduka
abagenda n'amaguru bavuza uruhwa canke icuma bafise hafi bavuga muri aya majambo. Icho kiringo cha gatatu cha president Nkurunziza bisa nuko kiriko kirahungabanya ubuzima bw'igihugu kuko no mu nzego za leta byashitseyo atukavuga nk'ibikorwa by'inama shinga mateka bisa n'ivyahagaze ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi dusubire mu Rwanda aho urukiko rw'ikirenga rumaze kugira bere itsinda ry'abantu umunani biyise intwarane za Yesu na Maria nyuma yuko urukiko rwemeje ko ibyo bashinjwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gushaka kwangisha abaturage ubuyobozi bitabahama. Ni inkuru mugezweho na Asumta Kaboye.
Nyuma y'amasagera kuri atanu abagize intwarane za Yesu na Maria bicaye mu rukiko rw'ikirenga bategereje n'amatsiko menshi imyanzuro y'urubanza rwabo. Bamwe bavugaga ishapure bucece, abandi bicaye batuje. Abacamanza bo mu rukiko rw'ikirenga batatu bababuranishije baje kwinjira maze batangariza bari bitabiriye iburanisha kw'ibyo abiswe intwarane za Yesu na Maria baregwa. Urukiko rwasanze ibyahereweho babahamya ibyaha mu rukiko rukuru nta mpamvu zidashidikanywaho zigaragara ko baregwa koko bamamaje nkani bihuha. Urukiko ruvuga ko umutangabuhamya umwe rukumbi Munyerago Josephu wabajijwe wenyine ibyo bitashingirwaho ngo baregwa bahamwe ibyaha, cyane cyane ko ngo no mwibazwa rye yagaragaje ko atiriranywe n'abagize iryo tsinda ngo amenye ko ibyo bagiye bavuga mu mujyi hose. Cyakora urukiko rw'ikirenga rwavuze ko amagambo yavuzwe na Mutamba Chantari umwe mu bari bagize itsinda ry'isi intwarane za Yesu na Maria wari uyoboye iri tsinda ashobora gutera ubwoba, ariko nta kigaragaza ko yavuzwe hagamijwe kwamamaza nkani bihuha bigamije kugomesha rubanda nkuko bari babihamijwe mu rukiko rukuru. Urukiko rwanzuye ko abaregwa bose uko ari umunani bahanaguweho ibyaha baregwaga bagahita bataha. Ijambo rya nyuma ryavuzwe n'umucamanza yuko babaye abere ryakurikiwe n'amarira y'ibyishimo yagaragaye kuri bamwe mu baregwa, maze hanze y'icyumba cy'urukiko bongera gushimangira hamwe n'imiryango yabo yari yaje kumva uko urubanza rurangira ko Imana bakorera ari bakoreye igitangaza.
Imana irabikoze. Ibyiringiro byare bekeye aho iminsi yarigeze.
Asenze cyane nkajya ndeba bimwe bya Yosefu muri bibiri ikintu yarenganye. Jyewe narebaga ibyo babarega nkabona icyambere nkabona aba ni abantu batize, nkabona bararengana kandi nkabona barasenga. Ariko nkavuga nti kuko Imana yarengeye Yosefu ikamugira ukomeye mbona ko nabizabarengera.
Abagize iri tsinda ryitwa intwane za Yesu na Maria bari bamaze imyaka igera kuri ibiri bafunzwe bakurikiranyweho icyaha cyo kwamamaza nkani bihuha no gushaka kwangisha abaturage ubutegetsi buriho. Ibyaha ubushinjacyaha buvuga ko bakoze mu mwaka w'2013 ubwo aba bagize iri tsinda bigabizaga umuhanda bava kuri Kiliziya Saint Michel berekeza ku rugo rw'umukuru w'igihugu bavuga ko bamushyiriye ubutumwa ko ubuyobozi bwe ari ubw'igitugu, ko nihatagira igihinduka hazameneka amaraso aruta yamenetse muri jenoside y'1994, ko abantu bakwiye guhinduka bakava mu byaha. Urukiko rukuru rwari rwabahamije igifungo cy'imyaka itanu, ariko rugira bere abari muri iri tsinda babiri. Umukuru w'iri tsinda uvuga ko atari kumwe nabo ubwo bajyaga ku rugo rw'umukuru w'igihugu, ndetse n'uwari uyoboye iri tsinda Mutamba Chantare we waje kugaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Urukiko rw'ikirenga rwategetse ko abaregwa bose bahita barekurwa bakaba bahise basubira muri gereza kujya gufata ibikoresho byabo. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urundani rw'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu bihugu bitanu bigize akarere ka Afurika y'Ubuseruko mwikete bandikiye perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete, ari nawe aramutswa uwo muryango ubu, bamusaba gusaba perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza kureka guhonyanga amasezerano ya Arusha. Ibi ni by'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika batwandikiye uyu munsi ku kibanza cyacu cya Facebook, mwabisomewe na mgenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mwiriwe neza abakunzi b'iradio Ijwi rya Amerika. Urunani rw'amashirahamwe yigenga yo mu bihugu bitanu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko rwanandikiye ikete perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete, ari nawe arongoye uyu muryango. Urunani rusaba perezida w'igihugu cya Tanzania kujijura perezida Petero Nkurunziza kugira ngo yubahirize amasezerano y'Arusha. Johnson Twagirayezu agira ati kuri icyo kibazo, Perezida Paul Kagame yaheje kubwira Abanyarwanda ko kariya kagingo kamubuza gukomeza kuyobora igihugu katiyanditse, kandi ko udashobora kuvuga ibiharuro by'ibirengo ku bibazo biraba ubuzima bw'abanyarwanda aterezwa kubungabunga ati noneho nihagire imbuza munwa zandikira Obama turabe David Hategekimana nawe agira ati ariko amasezerano yarusha nibwo Burundi canke abarundi kuki abantu bakunda kuremereza ibibazo ngaho nibaze mu Rwanda babaze twebwe abanyarwanda ico dushaka inyuma y'umwaka w'2017 ati nta wundi dushaka tutayobowe na Perezida Paul Kagame abenshi tuzahita tuva mu Rwanda inkotanyi buhoma David ati ibi bintu bibwirwa Perezida Pierre Nkurunziza dusanga ari nk'akagambane ubwo hari uwo yoba amaze kubwira ko aziyamamaza manda igira gatatu none buri munsi twumva inyandiko zasohowe zimwihaniza ivyo mu Burundi ka tubihange amaso Rosette Hategekimana yankurije nawe agira ati ngaho da ubwo Perezida wa Tanzania nawe batanguye kumushora mu matigu ya politike ari mu Burundi bitwaje ubasha afise muri uyu muryango ati nawe nabigende mu gace Faustin Shagi nawe ati ntibikwiye kuhonyanga uburenganzira nahagurukirwe Samuel nawe ati oh mana y'i Burundi tabara mbega nitwashobora kwigana Nigeria Jonathan yahamagaye uwamutsinze matora amwifuriza ikaze Fabien ndayize nawe ati ha ntibavuge ariko uraho mbona umengo nta cumviriza impanuro ariko ga yemwe ni giki gituma abakuru b'ihugu vya Afrika banka kuva ku butegetsi ubwo ntibabona ko kwigumiza ku butegetsi bisa no gusuzugura abanyagihugu Dushimire Dieudonné nawe ati tijewe mbona Perezida Petero Nkurunziza atazorekura ubutegetsi ku neza ya Rwanda East Africa no kuyisengera muri rusange kuko ndabona atari mu Burundi gusa muri Congo 2016 mu Rwanda 2017 mana tabara Afrika kandi niho turangirije ubutumwa twarungikiwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri Facebook mwakoze kudutega amatwi
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamara imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije kuvyerekeye Kenya umushikiranganje w'intwaro yo hagati w'ico gihugu amenyesha ko abantu 70 bishwe inyuma y'uko abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bateye ishure kaminuza mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kenya ivyo umushikiranganje w'intwaro yo hagati yabitangaje mu gihe inteko zidasanzwe zareko zigerageza gutuza abagize ico gitero kuri campus y'ishure kaminuza ya Garissa hafi y'ilometero 370 mu buseruko bw'umugwa mukuru wa Kenya Nairobi
Mu gihe isi yose yitegura kwizihiza umunsi w'ubuzima ku itariki ya 7 ukwezi kwa 4 ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS rirahamagarira za guverinoma kwihutira gufata ingamba zikomeye zo gutuma abaturage babona ibiribwa bifite ubuziranenge
Abategetsi b'igihugu cya Yemen bavuga ko abagwanya ubutegetsi b'abashiyite b'abahuti nabo bacuditse bashitse hagati mu gisagara cya Aden no Moscow kwa 4 aho bafashe ibiro vya president w'ico gihugu abagwanya ubutegetsi bari bamaze imisi bagerageza gushikira igisagara cha Aden
muri Afghanistan kuri wa kane bombe imwe yahuze yahitanye abantu 17 ikomeretsa abandi 50 mu ntara ya Coast iri mu burasirazuba bw'igihugu umuvugizi wa guverineri w'iyo ntara yabwijwe rya Amerika ko bombe yakubise mu giterane cyari cyakoranijwe kurwanya ruswa irangwa muri guverinoma y'intara
Abahinga mu vyerekeye amabombe muri Iraq basambuye amabombe ategwa kwibarabara n'ubundi bwoko bw'amabombe no muswa kane mu gisagara cha Tikrit umunsi umwe inyuma yo kwigihugu cha Iraq gitangaje insinzi kubagwanya bo mu Islamic State muri ico gisagara gikomeye njuti mwakurikiranye ibiganiro vyacu vyo kuri uyu mugoroba hani ho bigarukiye tubone yakanya kugushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Alimas Kalala yadufashije kwegeranya ibiganiro vyo kuri uyu mugoroba kuri mikro Marie Menande Fidel Niyongabo
na Eugenia Makankusi tubashimiye mwese rero kwa mwateza amatwi twangiye kubararikira ibiganiro byacu bisanzwe muzumva ejo mu gitondo guhera isa 11 n'igice kugeza isa 12 n'igice mugire mwese ijoro ryiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.